ujanye no bwicanye ico cegeranyo kivuga ko bamwe mu rwaruka rwa CNDD-FDD imbonera kure abapolisi abakozi b'igisata kigendereza n'abasirikare ariko bo njo zimbarwa bishe abatavuga rumwe n'ubutegetsi canke naho abantu bagerageje gukora izo barekurirwa n'amategeko ico cegeranyo cibutsa ko mu kwa munani 2022 ishirahamwe rigiteka rikorera mu buhungiro ryari rimaze kubona abantu 232 bari bamaze kwicwa mu gihe umwaka w'imbere yaho hari hagandaguwe 405 rigiteka n'indi mirwi ihanye agateka kazi na muntu ntibahuriza kubitigiri ariko biragoye cyane kumenya ibiharuro by'ukuri nyezi na bitewe n'uko leta yankiye igisata cyabo n'ayandi mashyirahamwe mpuzamakungu kwimishyikira ku rubuga gutohoza niko abanditse ico cegeranyo bavuga iruhande y'ico cegeranyo kivuga ko ibiziga vyakomeje gutorwa hirya no hino mu gihugu abategetsi bagahitamwo kubifuba ata amatohoza banje kuba bitwaje ko bishobora gutera indwara abanyagihugu kubera ata buruhukiro bwo kubikamwo abapfuye buba buri hafi yaho vyatowe. Aha banditse raporo bibutsa ko mu cegeranyo ca Human Rights Watch co mu kwa gatanu umwaka uheze vyagaragaye ko imbonera kure ya polisi n'abakozi b'igendereza bice barafungira abantu busa bongera barawe zigufa hejuru y'ugutoteza no guhama abanywanyi imigambwe itavuganywe n'ubutegetsi hamwe n'abikekwa gukorana n'imirwi y'abaroberi. Mugabo bamwe mu ndongozi zo hasi za CNDD-FDD bararyojwe ibyo bakoze kandi imbonera kure zihabwa agasopo ko zibwirizwa kubazwa ku gatwe kazo ibyaha ziregwa. Niko ico cegeranyo gisigura. Iyo raporo ivuga ko hari abantu batari bake banyurujwe bamwe bamaze kugera mu minwe y'inzego z'umutekano abandi bahagaritswe n'ibisata bitazwi mugabo ko bigoye kumenya uko bangana kubera amashyirahamwe yigenga abahamya agateka kazi na muntu hamwe n'abahinga badafite umwitegemzo wo gutohoza. Mu vyerekeye abantu babazwe igufa igisata ca Onu kigwanye mu mabi cemeje ko kuva mu 2017 leta y'u Burundi yananye kucishura ku bantu catohoje ko babazwe igufa n'imbonera kure ya polisi n'abakozi b'iperereza nibo bashirwa mu majwi rwose mu gihe ku rundi ruhande abajejwe intwaro bamwe bamwe bagizwa kuba barakubaguye barafunga abatinganyi bahawe impigi n'abajejwe umutekano. Iyo raporo imenyesha ko mu mabohe 8/11 y'u Burundi abafungwa babayeho bacucikiranye mu gihugu kugera kuwa 23/8 umwaka uheze hari abanyororo 12 754 kandi inzu z'imbohe zagenewe kwakira abatarenga 4294 imfungwa za politike n'amashyirahamwe yaharanira agateka kazi na muntu aziharura mu 100 icyegeranyo cya leta ya Amerika kivuga ko ibitigiri kanuni bigoye kumenyekana na rya leta y'u Burundi yiregura ko ata abantu bafungwa bazira politike igashima kubegeka ko ibyaha byo guhungabanya umutekano imigumuko no gukorana n'imirwi y'abaroberi na CNDH barahawe amahirwe yo kuja mu busho bwose mbere no kugera ku bantu boba bafungiwe politike kugera mu busho bw'iperereza buzwi mugabo ubwinyegereje ntibabukubise rurabwe. Niko iyo raporo yongera ko mu bafashwe bikekwa gukorana n'imirwi y'abarobere y'ico cegeranyo igaruka kuri Florian Irangabiye akorera radiyo igicaniro yavukiye mu mahanga akaba yafashwe mu mpera z'ukwa munani yaroye kuramutsa umuryango. Uwo mukenyezi w'abana babiri yanegetswe ko icaha cyo kunegera igihugu kibanyi cy'u Rwanda amaze imyaka irenga 8 bamwo ubu imigenderanire yacu n'u Burundi iriko yanagurwa kuva Perezida Ndayishimiye yaroye ku butegetsi. Iyo raporo ivuga ko abategetsi b'u Burundi badahengeshanya gusaba u Rwanda kubarungikira abantu bagirizwa kwa cy'ubutegetsi ryaburijwemo mu 2015 baca bahungira mu Rwanda uwo mwaka nyene. Mu bijyanye n'isaka polisi imbonera kure n'abakozi b'iperereza bagizwa kuba barasahuye mu mazu baroye gusakamwo hejuru byo kubikora ata butungane bwubahirijwe turetse mu gihugu hagati. Iyo raporo igaruka ku bikorwa by'imbonera kure muri Congo yisunze izatohojwe n'abahinga ba ONU ivuga ko kuva mu ntango z'ukwa 12/2021 zaherekeje abasirikare muri Kivu y'epfo bakifatanya n'imwe mu mirwi y'abakongomani mu kugwanya inyeshyamba za Red Tabara muhari ugwanya ubutegetsi bwa Gitega ufite ibirindiro muri ako gace k'ubuteruko bwa Congo. Urutonde rw'amabi bagirizwa ni rurerure rukaba rurimwo ubwicanyi ndengerabutungane ugusahura no kunyaga abanyagihugu hatibagiwe kubakoresha bucakara. Iyo raporo inagaruka ku bwigenge bw'itangazamakuru bushyirwa ivyiyumviro no gukorera hamwe mu mashyirahamwe ivuga ko abanyamakuru baburabuzwa bakankirwa gukora ku bibazo vyerekeye agateka kazi na muntu ibiturire n'umutekano canke naho bagasabwa kubanza gusaba impusha abajejwe intwaro. Leta ibonyanga ubwigenge bw'itangazamakuru iciye kuri CNC ikigo ubundi cigenga gicunga itangazamakuru ariko ubu benshi babona ko cahindutse igikoresho c'ubutegetsi kandi cose gitutu n'abanyepolitike. Niko iyo raporo ishimangira iki cyegeranyo cyemeza ko mubyerekeye ukwishyira hamwe mu migambwe zemewe mu Burundi gusa abanywanyi b'imigambwe itavugamwe n'ubutegetsi cyane cyane senere baricwa bakabarizwa igufa abandi bagafungirwa ubusa byegetswe ko ibyaha bitandukanye mu gihe imigambwe icuditse na CNDD ikora atankomanzi ishyirahamwe Tarsera mu cyegeranyo cyo mu kwa gatandatu yerekanye ko imigambwe myinshi yahisemo kwiyunga na CNDD canke kuba nyirumve ko kugira yirindi ingorane canke naho ironka amaronko harimo utuzi ku banywanyi bayo niko abanditse raporo bavuga mu gisata cy'urwanya ibiturire utwigoro twa perezida Ndayishimiye twahindutse amajambo gusa n'ukwizagira kuko atabikorwa biboneka byabaye nicyo cyegeranyo gikomeza kivuga kikongera ko kuronka akazi utari umunywanyi w'umugambwe uri ku butegetsi canke ngo ubanze kubujakarira ariko igoye muri icyo gihugu co mu buseruko bwa Afurika nta mutegetsi w'Umurundi yari bwaboneke kugira gice ashikirije igihe twakoreye inkuru ariko mu myaka iheze mbere no mu nama yaherukamwo ku cicaro ca ONU New York muri Amerika perezida Ndayishimiye yasiguye ko ataho nyango ajya agateka akazi na muntu ririho mu gihugu ciwe imbere yaho yari yabwiye ibinyamakuru by'abafaransa RFI na France 24 ko abarundi bavugwa ko banyurujwe bashobora kuba bibereye mu mahanga ibyabaje cyane amashyirahamwe yigenga y'abarundi na mpuzamakungu yamubona mu cyizere akijya ku butegetsi ero yorika neza ijwi rya Amerika.